Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheze hafi imyaka 2 ishiramwe HCR ridatunganije igikorwa cyo kwandika no gutanga ibyangombwa ku mpunzi zihungira mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda. Iyo ndikwa mwe n'iryo riheruka mu kwezi kwa gatatu umwaka 2019. Irindi yandikwa byari bitekanijwe mu kwezi kwa gatatu umwaka 2020 ntijyabaye ari kiba kubera haciye hatera ikiza cy'umugera wa COVID-19. Muri abo barondera ubuhungiro benshi n'abarundi, mbega none batararonka urupapuro rwa HCR rubaha ubuhungiro bagira ingorane izihe? Abaserukira impunzi bafashe iki ubituye afise ico kibazo? Ubushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda bubivuga kwiki? Ibi nibyo tugira tubaganirire muri kino kigabane kwisoko Chokuru wa 13.0 umwaka 2021. Thierry Bigirinda vyimvye ngenda kibashikirize ndabahaye ikaze. Naho igitigiri cabo kitazwi neza, abarundi batari bake ba mu bisagara vya Kigali, Nyamata, Huye n'ahandi ntibararonka uburenganzira bwo kwitwa impunzi bamaze imyaka hafi 2 babisaba. Bamwe mu baganiriye na Emile Nibasumba wo kuri Radio RPA bavuga ko ukubura ibyo byangombwa bituma bahomba ibintu byinshi cyane.
Akarorero n'ushobora kuronka akazi tagira ibyo byangombwa, hari n'umuntu akwiyumvira akavuga ati mwene wacu aramerewe nabi agashaka kugufasha ariko ntibikunde kubera ibyo bintu byangombwa tudafite mu buzima bw'umunsi. Nubwo bigoye cyane ariko ufite ibyo byangombwa by'ubuhunzi byikwemerera ko uri impunzi, uragerageza ukuntu wigwanaho kugira ngo ubuzima bwawe ntibutosekare cyane.
Ugwayi ndishobora kuronga amahera yo kwivuza. Ikindi ngabantu bafise maladi kronike ugasanga ugiye kwa muganga bacha bakubwira ngo utegereza kuzana caution buri kwezi 10,000. None umuntu w'impunzi ayo mahera buri kwezi uzoyakura he?
Umuntu nta mugamba ashobora gukora, nta mushinga ashobora gukora kuko bagusaba icyangombwa kikuranga. Nk'umuntu yize nubwo aronka akazi ku kazi bakamusaba nimero ya konti, ntashobora kuguruza konti udafise icyangombwa. Kwibuzaho n'ikindi kibazo, ahubwo ni ikibazo kinakomeye cyane kuko umuntu ashobora guhura umwanya n'umwanya ariko igahita bisaba ko bamukorera ubuvugizi bakamuronderera abo bantu bajeje kuvura impunzi, bigasaba umwanya muremure kandi muzi ko umurwayi nawe ata mwanya wo kurindira afise, aba akeneye ubufasha bwihuta.
Aganiriye na Bertrand Ngendakuriyo kuri Radio Inzamba, Patrice Ntadohoka aserukira impunzi za mu bisagara by'u Rwanda amenyesha ko icyo kibazo bakizi kandi bariko baragikurikirana.
Iyo batwituye turabafasha uko dushobora. Ubwa mbere turahagira ubuvugizi ashaka ko dushobora gushikana ijwi hose, hanyuma ari nk'utwo tubasinyira dushaka ko turabafasha ibibazo bimwe bimwe bahura bakatwambiwa tubasinye. Duheruka no kwandikira abijejwe muri HCR no muri Minisiteri ijejwe impunzi kugira barabe nyene bagerageza gutunganya icyo gikorwa. Naho turi mu bihe bigoye bahamagara bake bake ariko turacyarindira inyisho. Mu majambo make rero nuko kuko bahura n'ibibazo byinshi ntibashobora kwivuza, ntibashobora kuguruza nk'amakonti bashobora kuronka udufaranga, kandi ni ikibazo kitoroshe. Ariko kandi no batera kama ndababasaba yuko kizira kwicara tiyandikishije. Umva benshi bagize amakosa ntibaje kwiyandikishije, nk'abiyandikishije Nyarutarama ku biro vya HCR ibababona mu mashini, iyo bagize ikibazo barabafasha.
Mu bushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda Mineme bavuga ko abatararonka ubuhungiro bategerezwa kurindira kuko komite ijeje gutanga ubuhungiro yoyo ibandanya ibikorwa, ariko ngo yiga dosiye imwe imwe yose ukwayo. Aha akaba nayo ikigabane ku isoko cyo kuri 13.0 kigarukiye. Thierry Bigirinda vyinje nariko ndakibashikiriza nkaba ndabike banuye.
Cari ikiganiro ku isoko.